ahani kuchambu cha shenge kuruzi akanyaru rugabura igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda abasoza bariko bajabutsa abarundi bavuga ko birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda abashitse ku butaka bw'u Burundi babanza kwereka abajejwe umutekano ivyo bazanye byose
ibiki none bako kwima na nkimwe ngo tumwe ko tujyawe ni mutu mena hase na trend wa menwa
aba barundi baturuka mu ntara za Kirundo cyane cyane muri komine Ntega Imuyinga Ikarusi n'Ingozi bavuga ko birukanywe ubutarariye n'utwabo batatuzanye
uye mu Rwanda noneho nantagiye gusuma batugirije inama ati nimutahe kubaka igihugu cyanyu nimwashaka kugaruka nimwamara gushika kuri komine zanyu musabe rusepe passe babaho uburenganzira nk'uwarimye hazasarura twibasubireyo n'amahoro
nari ndamaze ikintu cy'imyaka 2 nacingero nyene tukapagasha bisanzwe twaba no ku muntu w'umuyobozi noneho nyuma umuyobozi arambwira ati ubu abarundi abayobozi bafatinga bafashe ingambo yo kubasubiza wabo kubera amakosa ajya naboneka hano mu Rwanda ntago bagomba kwihanganira abarundi barimo hano mu Rwanda ngo no gutaye wabo
ayo makosa bababwiye ariko araba mu Rwanda n'amakosa nyabake
reka ntiyashoboye kuyambwira kuko yavuze ati amakosa ntago butubumwe tumugomba kuyumva
n'ese zibishimwe nari meye ishimbo nene natinze ingurube nitwa imushi abampa 17 nguramo amasafu yabiri nguramo ntizunya ni radio cassette byose sizizese zeyo nika ninda mwana ngaba batabwe mfuko yari mu nibasa abantu 1900 byose
hari nababwiye ijwi rya America ko bahitishijwemo kuja mu makambi impunzi canke gutaha
kwari kuvuga ngo bazotujyana ku murenge ngo baduhe ngo risepasi kubundi ngo baguhitishemo ngo kujya mu nkambi no kujya ngo no gutaha kwaga twahisemo kuza nyene
harabahisemo kujya mu nkambi
oya bose bahisemo gutaha kuko ntitwari twagiye dushaka inkambi twebwe twari kwagiye kwihahira
bamwe barabivuga nyene ko uwo bashaka kujya mu nkambi yabisaba natwe duhitamo gutaha
mu nama bari ngo tujye kumva inama kugira ngo badutware ku murenge badutware mu nkambi kuko turabankira ko tutagiye duhunga tutuzataha
kuruza akanyaru harabanye Ntega benshi bari baje kuraba abo bomenya
twebwe arabatutse bamwe bagiye gupagasa abandi bagiye kera baratura ubwo bari mu baraza bamuga gusama abantu bagiye bahunze nabo kimwe turabonamo
arabo wamenye
barimo
bamenye mu nkani
mwabo mbona habi wacu kumugore bakora hano hafi mu gidesani bwa yagiye ajya gupagasa ntiyagiye ari impunzi yagiye ajya gupagasa
Pascal barandagiye umushikiranganje w'intwari we hagati mu gihugu yahavuye ahashika ku mugoroba w'u wa gatandatu abanza guha ikaze abo barundi
leta y'u Burundi nico gituma yashimye kuhishikira ibicishije kumushikiranganje w'intwari we hagati n'isho zo gukunda igihugu kugira ibakiye tubahaye ikaze karibu iwanyu mubanyu mushikiye mubanyu babahaye ikaze mu gihugu cyanyu kandi cy'amavukiro n'umwanya kandi utubaremesha
umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu ati ivyabaye n'ikimenyetso cy'uko u Burundi bufise umubanyi mubi
abaca habonye ne ni hafi amajana 8 kuvuga amajana 796 n'abandi baguma baza tumaze kumva ko abaciye Ingozi ariko bararenga 200 kandi turumva ko nabandi baguma birukanwa bataha ibiro birafite ico bivuga icambere yivuga nuko dufise umubanyi mubi nta gishasha kirimo nta gitangaza kuri twebwe kuko yaramaze kuvyerekana akatari gake dufise umubanyi mubi nta cari gutuma abirukana ubutarariye narirya n'abari mu ikambi y'impunzi twasabye yuko abashaka gutaha ariko bagataha kugeza n'ubu bakiburagizwa ngo ntibatahe
Pascal barandagiye yasabye ko abatahutse nabo nyine bocungana ku mvo zo gukomeza umutekano
ikibujijwe citondegwa ntihakagira umuntu atashe cyane yo kunyegeza muri mwebwe atereka ngene nje ahera abandi ngo havaze abari batangura kudurumbana ngaha uko mutashe nibaza ko muzi nanye sivyo mushingana igisho mukabona utangwe kurara ruhenga agatangura gukoreshwa akifatanya n'umwase n'aduterana inamba
ku mugoroba w'uwa gatandatu umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ari kumwe na buramatari w'intara ya Kirundo co kimwe n'abaserukiye umuryango uraba ivimpunzi ku isi HCR bace batangura gutunganya uko abo bantu boshika iyo baturuka ariko habandanije havugwa n'abandi baguma bashika kuruzi Akanyaru barindiriye kujabuka umushikiranganje Pascal Barandagiye yasavye ko abajejwe intwaro bo kwegeranya mu makomine imfashanyo z'imfungurwa mu kurindira iza leta zogaburira abo bantu muri komine Ntega ku nkengera z'uruzi Akanyaru Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.